tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hani byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na ku maradiyo 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Doramkije canye ndabahaye mwiriwe bivanye naho murereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho murereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Romance Makuru. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacque Kaora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Reka duhere kino kiganiro n'ivyerekeye kambi ya Rusenda aho ishyirahamwe ACR ibicije mu ishyirahamwe ADES yafashe ingingo yo guhagarika ubuvuzi ku buntu ku mpunzi z'abarundi bivuriza ku mavuriro ya Rusenda na Kaboke ya mbere kuva kuri uku kwezi kw'impera ya Ruhuma. Imvongo nyamukuru ngo ni uko iryo shyirahamwe ata buryo risigaranye, impunzi z'abarundi zigategwa amakenga n'amagara yabo mu gihe ivuriro risigaye mu ikambi ya Rusenda akenshi ritagira vyangombwa nk'imiti canke ibikoresho bikwiye. Reka twumvirize mugenzi wacu Yvette Munezero.
Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ntizisokongera kuronka ubuvuzi ku buntu nk'uko vyahora kuva zicinjira muri iyo kambi ku mavuriro ya Rusenda na Kaboke ya mbere. Iyo ngingo ikaba yamenyeshejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ACR hamwe n'ishyirahamwe rijejwe gisata cy'ubuvuzi ADES kuri uyu wa kane uheze igenekerezo ry'indwi Ruhuma 2019 mu nama mpuzabikorwa y'abafasha ya mbere y'umwaka 2019. Mwumvirize userukira ubuyobozi bukuru bw'impunzi z'abarundi mu Rusenda avuga ko bakora amahimiriza kugira ngo iyo ngingo bayishikirize abo barongoye.
Twebwe nk'abarefije ntabwo twoshima yuko twivuriza mu nkambi, twoshima yuko tugumiza yuko twaza twivuriza nk'uko twari dusanzwe twivuriza iyo inyuma y'inkambi yaba ngombwa bakaturuma ikinundu, kuko urabona yuko hano nta maposte de sante ahari menshi kandi ndabona yuko n'abaganga bavuzi ni bakenya.
Kubw'izo munsi izo zirashima iyo ngingo yaje kubwabo ku buryo bwo kubafuniriza urugendo bahora bafata bagiye kwivuriza kuri ayo mavuriro mugabo bagategwa amakenga n'imiti bazohabwa kuri iryo vuriro ryo mu ikambi narijya ridafise ubushobozi bwo kuvura abantu barenga 30,000 nk'uko amategeko abitegekanya, kandi iryo vuriro nyene rikaba itagira n'igikoresho na kimwe cyo gusuzuma indwara.
Mu nkambi ni byiza kuhazana ivuriro mugabo dufise uburyo buke ibikoresho navyo ababyeyi bibarukira naho none iyo ngingo n'ingorane hamwe tutaronka ababyeyi bibarukira ivuriro ni rito ibikoresho bitanda ni bike.
Ku bw'ayo makenga y'impunzi ishyirahamwe ADES rirahumuriza izo mpunzi ko rizotunganya neza ibikorwa by'ubuvuzi ndetse rikaba ryarazanye n'imitsi ikwiye yo kuzibira igihengere cyari gihari. ADES ikongera kuvuga ko kunguruza abagwayi ku bitaro bikuru by'inundu bizobandanya n'imbere y'iyo tariki.
Mu guhuza imiryango no kurondera abanyu inshuti ndetse n'abavukanyi, tubatumirira kwegera disanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Ubu naho dutandukira ibivugwa mu ikambi ya Nakivara mu gihugu cy'Ubuganda aho urwaruka rw'impunzi z'abarundi bashinga ishyirahamwe bise Sebuna Comité étudiant in Burundais de Nakival mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo bakemure ibibazo bahura navyo muri ico gihugu. Yves Rakoze ari mu ikambi ya Nakivara mu gihugu cy'Ubuganda.
Kuva mu 2016 bamwe mu gwaruka kw'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda baragiye hamwe bashinga ishyirahamwe bise Sebina Communautés d'Anciens Burundais de Nakivale kugira ngo bafashanye mu kugerageza kwitanaho mu gufashanya kwigishanya ururimi rw'icyongereza ndetse no gushikana ijwi kure ku bashobora gufasha kugira ngo abakiriye amashuri hagati ngo bayabandanye nk'uko umwe mu barongozi b'iryo shyirahamwe abitwiganira.
Twebwe ikintu nyamukuru cyatumye twimvira gushinga rino shyirahamwe tugishika hano nk'impunzi twarashitse tuze tuvuye mu gihugu aho twakoresha ururimi rw'Igifaransa cyane cyane dushikira mu gihugu aho hasanzwe hakoreshwa ururimi rw'Icyongereza cya tubona yuko ubuzima bugoye na cyane cyane ko bamwe batashobora kumvikana mu mvugo njyane ya mpamvu cyane cyane yatumye twebwe dushinga rino shyirahamwe kugira ngo dufashe mu bijyanye no kw'Icyongereza urundi rwaruka nkatwe.
Ngo mu gihe bamaze bakora baramaze gushika ku bitare bike kuko hariho abagera 36 bize ibyo byigwa ubu baronse aho bisumamwo mu mijyi yo mu gihugu cy'Uganda reka n'abanyeshuri batatu barashoboye kuronka ubufasha barabandanya amashuri muri za kaminuza mu Buganda.
Abo tumaze gusohora imigwi itatu iyo migwi itatu harimo abashyira kuri 36 kubera ko bashoboye kwiga bakamenya ururimi rw'Icyongereza bafite ubumenyi buhagije barashoboye kuronka ubuzi ahantu mu mihinga itandukanye y'igihugu cya Uganda.
Ngo naho biri uko intambamizo ntizabuze na cyane cyane kuronka aho bakorera habo bwite
aho dukorera kenshi twaratira kandi bigasaba yuko dutangura ibikorwa byacu ku mugoroba abanyeshuri basohotse ko twakorera amashuri y'abandi. Ibikoresho dukoresha mu kwigisha byaratugora n'abakozi kandi canke abashobora kwigisha wasanga ari kwitanga rero rimwe na rimwe byaratubiye namwe intambamyi rwose.
Ngo bagiye kubandanya ibikorwa bashobore gufasha benshi narije ubu baronse aho bakorera habo bwite.
Turagomba gukora nk'ibintu byo kwigisha gukoresha imashini nyabwonko ivyo ni biri mu migambi dufise. Turagomba gukorera mu bijanye no kwegera urwaruka cyane cyane duhimiriza ko guhagarika ibiyayura mutwe. Tufise byinshi tugiye gukorana n'urwaruka turashaka yuko mu gihe cy'uburuhuko twobiyegereza tukagira ibikorwa kanaka dukora bibateza imbere mu byo kwiyumvira cyane mu byo gukora.
Twamenyesha ko iryo shyirahamwe rikorera muri iyo kambi muri village bita Sangano.
Dutega matwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi wo gwaruka gw'impunzi z'abarundi mu kumenya inkuru guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku maradio 10 yo mu kibano muri Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo tutibagiye no ku rubuga rwacu rwaongea yaga wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Haraheze amezi atatu impunzi z'abarundi bari mu ikambi nduta mu gihugu cya Tanzania bataronswa isabune. Ibyo nabyo bikaba byatumye muri iyo kambi harangwa n'isuku rike eka n'indwara ziva ku isuku rike zaradutse. Reka tubibaze mugenzi wacu Bebline Kwizera.
Inyuma y'amezi atatu yarahaciye atasabune itanzwe mu nkambi yanduta hasere ibicishije mu shyirahamwe rya DRC yarakoreye izo mpunzi ico gikorwa. Igikorwa cyatanguye ku igenekerezo rya 31 Kigarama 2018 kirangira ku igenekerezo rya 6/0 2019. Mu gihe impunzi zari ziteze kuronka isabune zitatu ku muntu zahawe zibiri gusa. Ico gikorwa kikaba cakiriwe neza n'izo mpunzi kuko ngo bazikuye ahanyerera ku bijanye n'isuku.
Kuba baraduhaye isabune naranezerewe cyane cyo kimwe n'umuryango wanje kuko twayirose haheze amezi atatu twari tugowe cyane ikibazo cy'isuku cyari kitugejeje habi cyane nubwo hari amezi atatu bagaca baduha udusabune tubiri ntitudakwiye.
Muri ico gihe cy'amezi atatu atasabuni impunzi zaragerageje kwiyungunganya ariko bizita ku amazi aho byashitse ko umunyota usubirira isabuni.
Mu mezi atatu wasanga umuntu yaguma yoga amazi yonyene kumesa hoho warakubita mu mazi gusa ebagabo byari ibintu bigoye cyane gose. Nta kuntu umuntu nakumye yobigira kuko ari ryosanga atanu mugenzuro nka guhana ugasabune ugasanga ukaraba ugombo ryo ukaraba umunyota vrema.
Iruhande yo kubura isabune igihe kirekire izo mpunzi ziravuga ko nubundi isabune imwe idakwiye maze bagasaba abo vyega ko bikunda bobongera umuntu agahabwa zibiri.
Ko byo kora agasabune kamwe ntigakwiye baduha ku kwezi kose. Cyo babyiza batwongeye bakaduha utundi dusabune turenza ukamwe ku kwezi. kwezi vrema wawa wagize neza ukatana handi ahantu dukora ahantu woyigura
mu kambi mama mu Rwanda ngurugero rw'abana bavuka ku munsi ruri hejuru cyane muri iyo kambi mbega ivunya mukuru zituma ugurugero rwiyongera ku munsi n'izi reka tubaze mugenzi wacu Aline Nirere
amakuru dukora muri rafu igisata kijeje kwandika abana bavutse mu kambi y'impunzi ya mahamiri mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2018 gushika mu kwezi kw'icyenda mwaka 2018 handitswe abana 5586 kuva mu kwezi kw'icumi muri 2018 gushika mu kwezi kw'12 handitswe abana bavutse bagera ku 6655 muri uyu mwaka naho 2019 mu kwezi kwa mbere handitswe abana bavutse 2036 muri uku kwezi kwa kabiri nako hamaze kwandikwa abana 1061 naho kwezi kukiri hagati ivyo bitigira abatari baketwayaze bavuga ko ari binini cyane narijya ngo ubuzima bwo mu buhungiro butaba bworoshe bamwe mu bavyeyi bo mu ikambi ya Mahama baratubwira imvozo bazituma abana bavuka kuri uwo murindi
ahe Mahama n'ahantu hato cyane kandi haba abantu benshi cyane rero n'abantu bavuye mu mihinga itandukanye baje bava mu bice bitandukanye bahurira ahantu bafise ingeso zitandukanye hanyuma kandi kigeretseho nta n'ibikorwa imirimo ko makomeye bafatira cyane rero ugasanga abantu bari mu ngeso zitandukanye muri izo hakabamo n'ubusambanyi niyo mpamvu rero hari kwirirana ridasanzwe abana bakavuka ku bwinshi kandi babyagwa n'abana bakiri bato
turavye umurindi w'abana bavuka ngaha mu ikambi ya Mahama ni benshi cyane bivanye n'abantu benshi bahari inzu ku yindi abantu rigwa bicaye birumvikana ko bagomba kuvyara
Revera Pasteur Kibishatse Jean Bosco arongoye ikambi ya Mahama nawe nyine navuga ko ico gitigiri cy'abana bavuka ari kinini
cyane cyane muraza abantu baba bari hamwe abantu nta gikorwa nta bikorwa bari ko barakora usanga nyine abantu badusa n'ukurona ko nahantu hamwe ugasanga rero nugushobora guhenda umwana umwe cyangwa undi cyangwa ugasanga mu miryango honyene abantu nta kazi baba bafise ugasanga bari muri ivyo
akaba natera nakamo
ni nacyo gituma ndongeho gutera kamo imiryango cyane cyane itandukanye bene wacu bari hano mu nkambi yuko n'ukuri ikintu ibintu byo kuvyara cyankwe kudaharura mu mibereho bakwiye kuraba n'ukuri bagakurikiza impanuro turiko turahabwa n'abaganga bagakurikiza impanuro bari ko barahabwa n'abaremesha kiyago kugira ngo bavyare aho bashobora cyangwa bavyare batware inda zitegekanijwe mu gihe cyo kugira ngo n'ubuzima bushobore kugenda neza
ibyo biruko mu gihe igihugu cy'u Rwanda gihamagarira abanyagihugu kwijukira uburyo bwo gutandukanya imvyaro n'abavyeyi twayaze bo mu ikambi ya Mahama bavuga ko bidatahuritse kubona abantu bagwiriyemo abakobwa bakiri bato baguma bavyara kandi bari mu bukene budasanzwe
reka turangize kino kiganiro cyacu n'ibivugwa mu nkino mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ishyirahamwe World Child Hollande riheruka gushinga imigwi munani igizwe n'impunzi z'abarundi hamwe n'imiryango yabakiriye mu bisata bitatu arivyo football, volleyball hamwe na basketball eka n'imigwi kavukire y'ugutamba reka tubaze mugenzi wacu Emmanuel Nirameba ari mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
umufatanyabikorwa wa seri mu by'inkino mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda na Murongwe ishyirahamwe wo Chad Holland baratoye maze baratanga ibikoresho ku migwi umunani y'impunzi z'abarundi na bene gihugu babakiriye mu byiciro bine arivyo urukino rw'amaguru inkino zibiri z'amaboko no mu ntambo kama z'ikirundi n'iz'igikongomani
amuhami haba nsanzwe ndongo ibyana n'amahiganwa byo senserukira muri komite olympique nka muhambi ba igitsina gore nayo caserukiwe hariho imigwi ibiri nkubwa hariho iti ntamba hakaza kuboneka n'umugwi witwa force des femmes mugabo tubona yuko uyo bijya hose ni bintu twazi kireke turiranye gishika kuko amuhambi kuba dushika bya dugoye cyane bya dushye gushika kwino ntambo
Nana dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje nk'abarero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubutaha.